ni Radio Rijoui d'Amérique. Juhi ya Amerika liye kwa shikiliza Iganiyo vya alijomu kilundi ya mkia Rwanda Mwurundi mtuwa mbila kumilongo migufi ya shortwave Kometero chumini chena na kometero miongi vili Nazibili Mwurundi Rwanda tulikuli FM Jana kane ni vichevi tatu Ikigali no kuli FM Miongi chena na tatu ni vichevi tatu Ikarongi Mwurundi Uganda mtuwa mbila kuli Voice of Muhabura kuli FM Miongi mnani miche chenda ikisoro Mwushora nao kudu kuli kila kuli Facebook na YouTube Kuli radio achuno kukiwa nda chapcha makuru Wejitatu wa Kaurungu Radio achuveo wa Kaurungu comme muri meneza shuti mwese namwe akundiri radio ijwi d'America muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi d'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi d'America
kandi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri ne kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvugana nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga turagaruka hanini kutwigoro twibonekeza mu rwaruka ruheje amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga bitewe nuko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutorohegwa mu cha baronka akazi urugo rugerero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi ikana mu bihugu byinshi haba mu bihugu bitembere no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cha COVID-19 gitereye uhinga rero tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi ukwiza itunga no buhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis no uhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ukerebutsi yarushije andi mu gisata kanaka hanyuma kaca araba naho ajegaje gacanke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramwo rudandazwa amaze kwiheza rero ivyo vyose aca araba ibintu yokora byo mugirira kamaro na cane cane ibintu abaguzi barondera icanyuma muri uyu mugambi wiswe SWOT analysis no kuraba amateko aginga ubwo rudandazwa canke amateko ashobora kubangamira umugambi umuntu abashaka kurangura umuntu mbere rero gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwiza tunga abikorera twabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa uyu nawe se wundi ni Professor Lionel Remesha igisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri Amerika uraho Professor Lionel Remesha ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Frederic Godaho mweho
na mahoro aho ibihe bimeze neza aho mwama mukazi wa kimisi yose n'ubushuwe
ego California San Diego California ifashe neza
ni byiza cyane rwose twebwe kabeho kariko karatangura hano
Oh,
ni byo kabisa. Yego. Turi kumwe kandi na Rock Bideri naho ari mu rugendo muri iki gihe igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha Rock Bideri ni ingénieur civil yarangije amashuri mu Rwanda akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi uraho Rock Bideri.
Baoneza
turabara mu kice ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu byoroshye ariko turaba turi kumwe muri kiganiro
Ego Ego
lero professeur Lionel Emesha imbere yuko tuja kumuza ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka ine irangiye twovuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birimo
Ego muri iyi myaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cya COVID cyari cyarahaciye igihe habaye ikiza cya COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera aronke ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi hariho n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyari cyarabaye ku isi nzima iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike n'ibihugu ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID igisa nk'uko isa ni nk'uko yaheze naho hari ikibazo iziraba hirya no hino ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane cyane nk'amahingurira akora ibintu bari baragize nabo n'intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bijya hejuru cyane hanyuma n'ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane nabyo bigatuma nabyo nebizana ingorane ku baguzi reka no kubadandaza kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke
ego be ibiciro byaduze ubuzi bwabuze icyo ni kintu ntabwo ari agaseseshwa rumuri hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turavye nko mu bihugu ikimuza y'amajambere amaleta canke dashobora guha akazi abaheje amashuri nk'uko byahora kera twebwe tugeze za kaminuza wabuzi ko akazi kakurindiriye ingaruka byagize rero nuko kenshi na kenshi izo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose ugasanga rero rwaruka rutakigira nayo rucira nayo rumira ugasanga rutangwe kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari
ego ibyo nibyo kubera icyo kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi kuko nk'uko wari ubejeje kubivuga yuko kera abantu baraheza hanyuma icyo gihe hari akazi kenshi muri leta ariko n'abaheza amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere amashuri yagiye araba menshi amayuniversite araba menshi ku buryo abaheze amashuri ni benshi cyane amaleta ntashobora kuronka ibibanza byubakwiye byose byo bituma atezo kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo ntigishobora kubaronsa akazi ikindi nacyo nukurusura ari nk'abarezi abigisha agasura kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuzabura bategura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mu gihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorero twabo
cyane uri kuravuga kubategura no kwigisha imyuga cyane no kubaha bimwe bita stage imbere y'ukorangiza amashuri
ego kubaha stage n'ikintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi urumva nk'ubu uronse stage ari hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora uko niko bakora bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntuharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkajamwo mu afasha motorera inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunity
yego me
uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza niyo nzira yugutera imbere ari opportunity
bwa buhinga twavuga mu kanya turabugaruka ko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike arangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi nashaka atubwire ukuntu vyamugende n'ico ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza Rock Bideri ijambo ni ngwawe
murakoze cyane murakoze banje kubashimira aka kanya no kubutumire mwaduhaye hama nshimira n'umutumire ubunganzi aje gutanga hama icyo nagomba gushyikiriza bijyanye n'igikintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere rero nk'uko yagiye arabivuga icya mbere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za covid-19 nicyo ni ukwita ihungabana ry'ubutunzi ku isi bituma umurindi ibihugu byari biri ko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu duherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo twagiye twumva cyangwa se covid-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda amaproje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo icya mbere no vuga fatiye akarano kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi akazi gashobora kukwinjiriza gashobora kugutunga gutuma uba hejo na hirya y'ejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwego ugera ko uragerageza ukagakora hama hakacabaho n'icyo twakwita management kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo ufungure ushobore kugira ku nzozi zawe ejo cyangwa hirya y'ejo rero icyo nagomba kuvuga nsa n'uwusozera aka kanya mu mpaye by'ukuri ntibyoroshe ahanze agashomeri ni kenshi mu bajene ariko mvuga ngo umuntu wese ahari ni ukugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse kubyike kishobora kuba gituma abarabayeho
ego memukanya gatoyi
ego buryo
ego
turiko turiyungunganya tugenda durondera du projet kanaka ego nivyo koko hariho ya namba ya bwa buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura imigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo canke ijya yejo imana nicinzira uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi abafite
yego mi engineer Roque Bideri mu bisanzwe isata mwagiyemo eka umenyi mwaronse bwo kubaka na n'ubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka akazi uno nyene ku bwanyu intamba nyamukuru yabayi
twebwe ngerageje kujya ku ruhande rwanje bahejeje mu gihe kitari kitoroshe igihe harimo COVID-19 nicyo gihe twebwe twahejejemo kaminuza cyari igihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye sipandi yahagaritswe ku buryo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda za affectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amaproje agiye atandukanye rero urabona domaine yacu hanini hanini usanga iri irase muri secteur privé ukaca usanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntamba ni nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bw'amaproje guhagarara ibikorwa amanuza amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakira abandi kigoye rero n'ubu umuntu acagerageza kuraba ukuntu aba ariyungunganya mu kurinda ko ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanafunze umuntu ashobora kurondeza muri ubu buzima ugaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domene y'ibyo wize
murakoze tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Polo irakoze muraho Polo muratwumva
nawe muraho
yeye turaho
ndabumva meze neza
muri hehe ga Polo
meze neza kweri kandi murakoze kuduha akanya kuri radiyo Ijwi rya Amerika
yego muri hehe
mba neza Ingozi
Ingozi mu Burundi yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
we cyumviro cyanje uyu yaje kuganira we yaravuze ati ko abajene benshi batabaragaye akazi ariko ikibazo gihari n'ubwo buzi buragoye kuboneka tudafise ngo umuntu tukakwikoresha temeke cya jene ati udafise umubyeyi bacishe mu gufata mu mugongo nandi ubu ibintu by'akazi niki namutugaye akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kubabunezereza noma nk'akarorero jene yakumetaga nk'akarorero alo
duga ku ijambo turakumva
ego nk'akarorero jene yitaga nk'akarorero tureje ishuri muri 2017 muri ETB bubanza ishuri ry'imyuga hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfise niki ntabwo akwihangira akazi nari mu bantu batanguye uko yagenda zari mikashi washa akazi arimo amahera mugabo rero kuko wagera abari muzi busuma kwiba niki umuntu arati ndarahomba biragenda nabi ariko rero ikibazo gico kiyaba ni sikindi bushako n'ibyago bya COVID-19 tose byadukoze ko noneho rero na bijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ndi kuma nta twakora ku mabarabara babomoye bacavuga ati mutegerezwa kongeza ko amafaranga kugira ngo ukota bushashi ugacubunga cubamo nomba karagize rero nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji ho n'ibintu bigoye nta akazi wabo kigaya ariko kibazo gihari twifuza kuba ko leta ishobora kudufatira imigambi iboneka kuko nabyo nubwo ngo tayeje biragoye mutari nk'umwishyira hano ngo mukorere ha mugeshamo naho utanguza umutare
turakumva sozera
ego kusoza tu tuvuga ati nukuri cyuciyumvira cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaya akazi n'ubyo kubganje ho mperereye abo tugenda nabo tuki biragoye kuko nakimbe nyamenye burano abajene kishu sangari mu kabara ari umujene akubwira ati none je wumva nkoreye zene yakoreshe iki nta ruko avuri monaki agacaguri piyo pana nikirata amase akanwa gacu ndacagoye rero mu gihe tawabonetse yindi solution ni mutube shakuramwe n'abajene nashaka dushikira
eh murakoze murakoze Paul irakoze umukanya turamuhacho cyumviro cawe Professor Lionel Remisha ari katwanze duhi jambo undi munywanyi wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni vyiza cyane gose murafite ikibazo namwe icyumbe yo
batukari intererano
yego
intererano yanje ndereke kumurengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere muri bihugu byacu ariko cyane mbuze mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko asanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane
turakumva duga ku ijambo turakumva tugutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko ugasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse umwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye itomati
bandanya
ndabumva
bandanya
wimbuye itomati urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'abarundi gushobora kugura ngo bituma umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bitumwa n'uko imishahara y'abakozi ba leta bimaze igihe itaduga cyane ubukene buri mu gihugu watuma n'ibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza cyane akoze intebe agiye kudandaza adandaza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nicyo cyumviro cyanjye
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professeur Lionel Mishagiri cyavuze ku vyiyumviro mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri bato bankakazi ubwo buzi nta buhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko ni gihe umuntu yiyungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ivyo bibazo byoterwa umuti gute Lionel Remisha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku kuntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu ikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoye bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubyeyi w'ibatisimu mu cyongereza vyita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hari abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu byinshi mu ma sector mu bisate bitandukanye ari ibyo gucukura ubutare ari ibyo ku iby'indimo ari vya telecommunication ari vya by'ubuvuzi ari ibisate byinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kwitereramwe imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta irashobora kubishyiramo ukuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato ukungene bashobora gutangura kudandaza kungana bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza n'ivyoroha kuko harashobora kuba mwe ntambamye hari gihe haraboneka n'inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize kungene wateje imbere no kungene n'ingorane waba baragize mu nzira zawe
uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho no kuvuga ko twabona nk'uko vibonekeje ashinga nahe Paul yakoze na Cosmas Simba kwira nk'uko bivuga usanga kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane gose aha rero niho wa mugambi gushasha twavuga SWOT analysis ucha ugira kamaro indere ko umuntu atangura urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacura abandi kintu uco aho yo bajegajega mukaca muraho rero n'amasoko ahari hoko gwiki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'iki kintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko cyo ari kihe niya wa mugambi twabwa SWOT analysis akamaro ku mugambi ikakubwo buryo bwo kubanza kunonosora amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari indimo nk'ari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo arizo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho icize nuko ubu muri yaba muri Afrika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru nuko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobora no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha ikindi naco cofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hariyo abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ariko ikindi naco bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanajya bakuriraho bakavuga ko iyo myaka ibiri ya mbere cya myaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mashobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi kuri abo baba bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izoza
mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga akarorero kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo muraho
Hello.
Oui. Zemia iradio uri kurumviriza kugira ngo twumvikane. Uraho Alain?
Hello. Muraho.
Muri hega Alain? Muraho murakomeye. Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Urashaka kuzimya iradio cyangwa televiziyo uri kurumviriza?
Kigali mu Rwanda.
Yego, duga kwijambo ikibazo cy'imviro.
Uyu mugambi tekiniki yewe mbona uyu mutumirwa abantu musuhurize
urakumva
nako nako ati suhurize uwo mutumirwa
yego
kuko tekiniki ni nziza cyane kandi ubona ko yizi ku buhanga ariko ikintu gikwiriye Frederic
yego
ukwiye kujya muri muri kirikura bakayigisha muri bijyanye n'ibigisha ubu bya kirikurimariya cyane cyane aho mu Burundi bakabishyira muri kirikura yo muri ansenyuma muri sisiteme edikatifu ibi bintu bagatangira kubyigisha jisite aho batangira kwigishiriza na kirikurimariya sinzi aho izi utangirira ko maze igihe ntari mu gihugu sinzi bakakuba bakwigisha muri tekinoloji kera n'insinga muri imyaka za 90 ya segonderi twayitangira muri insinga akatwigisha muri tekinoloji kuri kwa tekinoloji none ubu rero isuye biri muri mwaka wa kirikurimariya ibi bintu rero bya SWIP yari ikwiye kwigishwa bakabakunywa byadaruka kuri nibo abanyeshuri bagezeho nyamara bo muri poste fondamentale cyangwa fondamentale nyenda gushika no muri univesi ariko bakagenda babiha imbaraga niho umujene yagera gusohoka ashobora kwidentifiya neza kwidentifiya donc les forces les faiblesses cyangwa les opportunités ziri dans son entourage ahari niho yamenya tumuze mitiyu cyangwa ntuye norore cyangwa niho yaba yafungiye ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo reka ngo nihangire imirimo ngo reka ngo kubera ari kubera kubura uko agira abuze akazi ashomereye bituma benshi birahumba aratangira agacuruza agahumba yahinga ntandahinga atabuhanga abifitiye ibyo guhinga ibyo byose ariko ariko kubyitegura bikajya mu makuru bigisha ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura avuga ati ngenzi yangira imirimo njye gahari agakombinya rero rekonesanse yakuye muri fondamentale kuzamuka niyo mari mbese niko ndabyumva niyo ndahariho
alero ranga ngabo icyimviro ushikije ni icyimviro gihambaye cyane rwose kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri leta z'umwe za Amerika icyo kigwa kiriho n'abatari kubiga ibyerekeye ubutunzi hariho nk'aba bari kwiga ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungo kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose hariho n'ibyo bashobora no kwigisha n'ingene mumenyeshamakuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akajya kwishingira iki kinyamakuru agatera imbere ibyo nicyo n'ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza nyinshi icyimviro ushitse mushikirije ko gikwiye kujyana muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'icyimviro cyiza cyane rwose
ndabivuga kubera hano niko bimeze muri kirikura ya hano ukuntu abana bari kubayiga hano mu Rwanda narabibonye ugenda mu Rundi ariko narabibonye kubwo babyitegura muri kirikura muri hasenyuma bimeze neza umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenya ukazitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose Ruranga Ngabo nakoze tugarutse kuri we Professor Lionel Rubisha nashaka tuje ku nzira rero wa bwa buhinga SWOT analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda ikintu yotangura kumenya kuri iyi SWOT analysis ni ikihe tangurira kuri rujya rudome S
come ego SWOT analysis mu kuvuga yuko ani mu S ni strength mu kuvuga tuvuge nk'ubu uriko radandaza nkaho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikura hanze y'igihugu ayaza kwigurisha tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira. Strength ni uburyo burahari. hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'amahera ibanki ukaza na ukayishikana ngaho ibyiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo akavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugende tuzanire urumva nk'aho abari bo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero i strength ni nk'ingufu ufisemo ukavuga aha tuvuge nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica icyo abari ingufu bamaze kuharonkera kubera bazaho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira oke murashobora n'ukuntu cyane nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushoboye kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone abari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera cyane uronse ushobora guha umutahe cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyangwa ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni no strength iri hanyuma
nawe kese ushobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga azikuri hanze akarinda kuzikoresha ubwo buhinga arabufise atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi bafite ubwo buhinga sivyo
egome kuko nk'uko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyine zirashobora kuba weakness ku buryo ariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyiyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyangwa akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga okay ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyangwa ndondere umutara cyangwa uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugaruke ko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
nukuraba nk'amasoko nina zigura zogura abandi abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshasha ubwo hari uburyo akaryo keza kukuzana imodoka zimbutse ibintu za gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nkaho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira akaraba ubwoko bw'imiduga yobagiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe umwe za individuweli cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transport zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni si amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ucija ufasha ari nko kugira amatransport umva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo zaba individuwele umuntu ayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga rero nk'ikibazo cya transport hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transport tuvuge hariho nk'imiduga ya transport mikeyi kibazo ni ukuza na yindi miduga ya transport iza gufasha umva ngaho habariho nabadandaji basanzwe muri ico gisata cha transport ariko shobora gusanga batarashika naho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukageza kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari he aho ushobora kuramo ikintu urumva ikuru rero nkuko twabivuze umuntu araraba ahantu hari ingorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nahazitorera inyishu akahungukira
hariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo bwo buhinga hariho na urudomete threat
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness ibyoba bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tuvuge nk'ubu habaye nk'umuntu nk'urima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga atonsa ahantu hari soko byoba byarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza iyi opportunity niyo nzira ushobora gutorera serivisi threat nayo ni ikintu cyose cyo kubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'abagambi
nk'amatagisi yoba ari hejuru ku idandazwa bivuye hanze amategeko mashasha ibintu bya gutyo
ego me urumva nk'amatagisi amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadorari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro you know nkuko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madorari ko ari amadorari yaduze gose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basu umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari byateguye iragabanutse cyangwa irahavuye ariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije rero ibiciro naho hari igihe hacaba ingorane kuko abaguzi baca bagabanuka
nivyo tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanya komeza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Godson muraho
muraho
ego turaho muri hega Godson
murakoze nanjye nagira ngo mumbarize ikiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha
yego
nkeneye ashaka kubaza umutumirwa ni ese mu gukreatinga bizinesi mu cyane cyane mu bizinesi bihugu bisa nkaho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nkaho bikigoye kuko urebye yaba kugira ngo umuntu abone kapitali umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacyagenga ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko kugira ngo nk'uwo narangije kaminuza y'u Rwanda nanjye nize mu bya ekonomiki ariko urareba wajya kuri banki basa nkaho bafite iyo roni iri interesi iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo uyifite rero turibaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo bizinesi ko hakiri challenge capital
kugira ngo umuntu yabona katicyo amumbariza kugira ngo umuntu abo yazamuye gukomera bigenda.
Murakoze izerega ikibazo cyiza Professor Lionel Mesha. Naho umuntu yo wayahejeje kunonosora cyane rwose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambizi wa bwa buryo sort analysis hari kibazo rero nkuko izere Gadsan abivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwati ugasanga ika n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru ivyo bibazo abakiri bato bubitore nyinshi gute.
Ego icho ni kibazo chiza chane, icho kibazo ashikije ni kibazo chiza chane. Aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira, ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajeune ibyo byofasha canke gufasha nkaho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abakiri batose imigambi bona bakayishikiriza, hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kujya kwiga hanze, urumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka zoza kwivura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka zoshika, ariko iyo bari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu si imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobora kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane, ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere, kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere yagoye rwose bashoboye kubagabaniriza ayo matagisi cyane bakayabakuriraho, hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi baba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza ufata iyo nzira yo kudandaza.
Hari amatwa dusumira ibanki y'ugwaruka mu Burundi page ifasha ugwaruka ntitura tohoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha, ariko tugarutse kandi no ku kibazo cya Gadsan n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose, kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza icyo uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe ikari deni baguha ukaguha arivyo bita business plan, uruhara rwo kwandika neza gutomora neza umugambi umuntu abafise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere.
Ego mugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukumena uzodandaza ukabishira mu nzira, akabari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi, ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungene umeze. Igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ashobora kugendura yirongereza uyigira neza uko imyaka ihera, ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye, kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza canke inzira ushaka gufata ariko kudandaza, icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niyo mugambi mfise, cyanke ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise, urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyanke ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyanke nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta maze gushya hamwe inkuru gufasha abakiri bato inkiyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyane mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi iciza nuko uyufise business plan niho mushobora bashobora no kuraba bakarabiyo business plan bakara kongera mu korana barashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibu ino kubihindura muri business plan so
umuntu wihweje rero nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cyokorwa nk'ugushira nk'icyo cyirwa cha entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka kigwa nk'icyo uko bakahe kuri bose
ai akamaro kicho chigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batari kuzarabigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere yazotereramwo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga ntahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho uko we asanze yatanguye no kudandaza ariko iciza nuko habonetse nka projet kubaka ugasanga atanguye mu business urumva nk'ivyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata iciza nuko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'abathlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse ari gihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato ari nk'abaririmba ari nk'abafise by'ubugenegene ibyo byose umuntu ashobora kubigiramo business
hari n'uwundi munywanyi yadutekamo avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri kuba nk'aka
ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni bimwe twebwe turavuga by'ingabirano kuko ari gihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga kumwere ibintu bikogwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungene umuntu yiyumvira bimuha ouverture urumva ni vyiza cyane bashobora no kubizanamwo bakigisha abantu ari imyuga ivy'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare ibintu n'ivy'inyigisho kuko urabona ama ekonomi ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ivyo twigisha abakiri bato ivyo navyo ifoko navyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira
yahe bindi bihugu bigeze ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kiba cyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu muhanura n'ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukanabumenyi online instructions byofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge
ego ivyo uvuze ni vyiza cyane kwera ubu iciza nuko harabanze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'ama telefone ngendanwa afite n'ama video ushobora kwakisida na internet ivyiza nuko ego hari byo wigira mu ishuri ariko nabo abo bahejeje amashuri byo byiza nabo ne baza bararaba kuri internet kuko no kuri internet urashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari ama video menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashobora kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba ama video kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda ariga n'ibindi bisate atoba yaranze tuvuge nk'ubu nk'ibisate vya mining vyo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibavyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite ze geologi ariko ubu urashobora kuvyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate vyinshi umuntu akagenda ariyigisha buhoro buhoro naho vyaba ari ibisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze
naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza
egome naho vyaba ari bisate bijanye n'ivyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubabarize kuko umuntu of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akaba amagerageza akaraba n'ibigezweho
hari nk'uko mbivuze umuntu wanjye yavuze ko hariho bakiri bato baheje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi butajanye n'ivyo bize canke ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugwaruka kuri ico kibazo n'izi
ego impanuro nuko kenshi umuntu aguma agerageza igikuru ni ukugerageza kandi ikintu cose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni ciza nico gituma sukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko nta ugaya amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko nta umenya ahahereza ari igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba urambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza nk'iki
ego kino shikiriza cyane cyane nk'abakoresha nuko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byo babyiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko niko nabantura
ego meya kamo muri rusange mura mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro muha urwaruka rwaje amashuri kaminuza ni izihe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
ego impanuro noha abejeje amashuri nuko boza bariyumvira nk'ubu bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze igikuru nuko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose hoba harakaze ibintu bashobora gutangaza
Professeur Lionel Mishanda gushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi radio ijwi ry'Amerika cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick adufashe mu iyo bwizuma tukaba dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya kiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwa tuyakanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimiye namwe mwese mwakwikiranya kiganiro mwisanga cyo uyu munsi mugire amahoro mu ngoro wa mwiza.